Champions Weekend.
Iyi ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ashaka ko Amerika ariyo ifata ikagiri yayo intara ya Gaza muri Palestina. Amerika garurira umuhora wa Gaza kandi tuzayibyaza umusaruro, tuzayigira iyacu kandi nitwe tuzaba dushinzwe kuvanaho ibisasu kabutindi bitaturitse. Inkuru irambuye ni mu kanya. Leta y'u Burundi iramagana ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ivuga ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umutwe wa FDLR mu gukora genocide mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Bivugwa yuko ari ukubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Congo n'abenegihugu muri Congo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe.
Alain Tribert, umutabazi minisitiri w'ingabo mu Burundi, ikazi mu makuru y'iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ashaka ko Amerika ariyo ifata ikagiri yayo intara ya Gaza muri Palestina.
The US will take over the Gaza Strip.
Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi tuzayibyaza umusaruro, tuzayigira iyacu kandi nitwe tuzaba dushinzwe kuvanaho ibisasu kabutindi bitaturutse n'izindi ntwaro ziri muri uwo muhora, tuhasize dukuraho amazu yasenyutse, tuzahatunganya tuhashyire ibikorwa by'amajyambere bizatanga akazi kandi abahatuye bakabona amazu baturamo. Perezida Donald Trump yavuze kandi ko nibiba ngombwa Amerika izohereza mu ntara ya Gaza ingabo za Amerika kubahiriza umutekano. Yabivuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru amaze kwakira minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House kuri uyu wa kabiri, Themistocle Mutijima.
Ibi Perezida Donald Trump yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku mugoroba w'uyu wa kabiri ari kumwe na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Aho umukuru wa Amerika yagize ati,
Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi natwe tuzayikoramo akazi keza.
Bwana Trump yavuze ko ashaka guteza imbere aka karere, akakaremamo icyo yise ahantu nyaburanga hahebuje ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Ati,
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States.
Buri wese twaganiriye akunze iki gitekerezo cy'Amerika cyo gufata buriya butaka tukabuteza imbere, tugahanga ibihumbi by'imirimo. Ibintu bizahahindura neza cyane ku buryo nta muntu uzamenya ko higeze kuba kuriya, kuko ubu ibyo babona ni impfu isenyuka n'amatongo.
Netanyahu yavuze ko imwe mu ntego nyamukuru z'intambara ye ari ugukora ibishoboka byose ku buryo Hamas itazongera guteza akaga kuri Israel ukundi. Icyakora avuga ko Trump ibintu arimo kubishyira ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Bwana Netanyahu yashimagije Trump yise umuperezida w'inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize. Aha yagize ati,
I've said this before, I'll say it again.
Narabivuze na mbere kandi misubiyemo, uri inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize muri White House.
Trump ntiyatanze ibisobanuro birambuye ku buryo ateganya kugenzuramo aka karere kagizwe ubushingwe n'intambara ihamaze amezi 15, ariko ntiyanahakanye ibyo kuhohereza ingabo za Amerika. Yavuze ko nabyo nibiba ngombwa bizakorwa. Ibyatangajwe na Perezida Trump birerekana impinduka zikomeye cyane ku byo yanengaga by'uruhare rwa Amerika mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Abona uku gufata mu minwe by'igihe kirekire kwa Gaza na Amerika byazana ituze rirama muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati, ndetse wenda no mu burasirazuba bwo hagati bwose. Yavuze ko icyo atari icyemezo cyafashwe mu buryo bworoshye. Icyakora ibiganiro byose byerekeza ku kwimurwa byanze bikunze bizarwanywa cyane n'Abanyapalestina, aho ibihumbi 100 muri bo bavanywe mu byabo mu kitwa Israheli uyu munsi wa none. Bwa mbere mu ntambara yo mu 1948 y'ishingwa rya Israheli, na nyuma yaho mu 1967 mu kwigarurirwa kwa Cisjordania n'umuhora wa Gaza bikozwe na Israheli, ibihumbi byinshi by'Abanyapalestina bavanywe mu byabo. Kuri ubu muri Gaza habarurwa abantu miliyoni 2.5 nk'uko bitangazwa na Roni. umuryango w'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Arabia Saudite, Emirati yunze z'Abarabu, Qatar hamwe n'ubutegetsi bwa Palestina mu ntangiriro z'uku kwezi basohoye itangazo bahuriyeho bamagana umugambi wa Trump wo kwimura abanyapalestina. Ibihugu byaburiye ko gahunda nk'izo zibangamiye umutekano w'akarere ndetse zikaba zatuma intambara irushaho kwaguka kandi zinabangamiye amahoro n'imibanire myiza hagati y'abagatuye. Ntibirasobanuka uburyo kwigarurira Gaza bihura n'umugambi Trump ubwe yitangarije wo kwagura amasezerano ya Abraham ngo hinjizwemo n'ubutegetsi bwa Riyad. Trump mu 2020 muri manda ye ya mbere niwe wafashije mu kugera kuri aya masezerano yagaruye mu buryo imibanire ya Isiraheli n'ibihugu bine by'Abarabu. Icyakora Arabia Saudite yihutiye gusubiza ku byatangajwe na Trump kuri Gaza, ivuga ko itazagirana imibanire mu bya diplomasi na Isiraheli hatabayeho ishingwa rya leta yemewe ya Palestina kandi kwa iki gihugu gihagaze hatagibwaho impaka. Mu gitondo cy'uyu wa kabiri aganira n'abanyamakuru kuri White House, Steve Witkoff, intumwa ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, yavuze ko ubutegetsi buteganya kongera kuganira kuri bimwe mu bigize amasezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa ku itariki ya 19 y'ukwa mbere, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'uko Perezida Trump arahirira gutangira inshingano. Iyi ntumwa ya Amerika yagize iti: kimwe mu biteje ikibazo ni uko ubwa mbere atari amasezerano meza cyane yasinywe, ntiyagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Trump. Ntacyo twajyaga kubikoraho. Ubu turimo gukorera ku nyandiko y'ibyagize, nibwo turimo gutahura ibintu. Bwana Steve Witkoff yashimangiye igitekerezo cya Trump cyo kwimura abanyapalestina, avuga ko gahunda y'imyaka itanu yo kongera kubaka Gaza nk'uko bikubiye mu cyiciro cya gatatu cy'amasezerano mu by'ukuri dashoboka. Ahmed Fouad Al-Khatib, umushakashatsi mukuru mu kigo Atlantic Council, avuga ko ugutsimbarara kwa Trump ku kwimura abanyapalestina bishobora kugaragaza inyota yo kongera kuganira ku masezerano y'agahenge, cyane cyane ku cyiciro cyayo cya kabiri. Uyu mushakashatsi aganira n'Ijwi rya Amerika yagize ati: intego ishobora kuba ari uguhatira umutwe wa Hamas guhitamo hagati yo kureka ku bushake kugenzura Gaza cyangwa kuva muri uyu muhora, niba uyu mutwe wifuza ko Isiraheli hava cyangwa ikongera kuhubaka, cyangwa se uyu mutwe ukisanga abaturage bose bahavanywe ku gahato, nubwo ko ibyo bizashyirwa mu ngiro bitazwi. Uguhura kwa Perezida Trump na Netanyahu kuje mu bihe by'ingenzi cyane kuri uyu mutegetsi wa Isiraheli uburi ku gitutu cyabo mu ihuriro ry'amashyaka rye ngo arangize aka gahenge. Bwana Netanyahu kandi ari ku gitutu cya rubanda banyotewe n'uko imirwano yarangira bakabona irekurwa ry'abasigaye ku bajyanywe bunyago na Hamas. Jonathan Reinhold, umukuru w'ishami ryigisha amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Bar-Ilan, avuga ko Trump na Netanyahu bose bahuriye ku ntego imwe yo kurangiza ubutegetsi bwa Hamas muri Gaza no kugarura abanyayisiraheli basigaye ku bari bajyanywe bunyago nka kimwe mu bigize amasezerano y'agahenge. Icyakora iby'aba bagabo bombi bagize nyambere muri uyu mugambi birahabanye. Bwana Reinhold yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri Netanyahu ikihutirwa ari ugukora ibishoboka ku buryo Hamas nta hazaza ha politiki igira. Ni mu gihe kuri Trump we icyo ashyize imbere ari ukugumishaho agahenge kugira ngo abashe kugera ku masezerano yo kuzahura umubano hagati ya Isiraheli na Arabia Saudite. Reinhold yabwiye Ijwi rya Amerika ko ukwemerwa kwa Palestina mu bya politiki guturutse kuri Arabia Saudite gusaba Isiraheli gutera intambwe zigana kuri leta yemewe ya Palestina, ibintu uyu mwarimu wa kaminuza avuga ko bishobora guteza ihanguka rya guverinoma ya Netanyahu.
Urakoze Temistocle mu tijima ya makuru mushobora kuyakurikirana ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio acuve wa akadomo koma
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda iravuga ko ibyatangajwe na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ku Rwanda rwitegura gutera Uburundi nta shingiro bifite. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ko ahubwo Uburundi ari bwo buri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Navuganye na Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ntangira mubaza icyo avuga ku magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ntabwo tubifata nk'ukuri, kuko niwe wohereje ingabo ze iburasirazuba bwa Kongo ahantu badafitanye n'umupaka na Kongo muri kivu ya majyaruguru gufatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR basangiye ingengabitekerezo ndetse na n'ingabo za Kongo n'abari na ziri ngabo z'amahanga zose ziri muri ya coalition kugira ngo batere M23 kandi banatere u Rwanda nk'uko narimaze kubivuga. Anga nagira ngo nongere nibutse ko mu kwezi kwakira 2023 ubwo abanyatura abawazarendo n'aba FDLR batwikaga inzu 300 z'abatutsi bari batuye mu mudugudu wa Nturo muri territoire ya Masisi ingabo z'u Burundi zaraho ngaho ku musozi zirebera zitagira icyo zikora ero bakaba bari bafatanyije umugambi ubwo twikirira abatutsi b'abanyekongo rero sinumva ukuntu president Ndayishimiye yagaruka akavuga ko ari Rwanda rushaka gutera Burundi kandi bigaragara ko ari Burundi rushaka gutera Rwanda.
Ni kuvuga yuko muzi neza ko Burundi nabwo bufite umugambi wo gutera Rwanda.
Niba si Burundi gufatanya na FDLR rishaka gutera Rwanda bugafatanya na president Tshisekedi wavuze inshuro nyinshi ko ashaka gutera Rwanda ugurumva se abarundi batari muri uwo mugambi.
None se ni ukuvuga rero ko intambara avuga ya karere atinya ishobora kubaho?
Twe nta ntambara ya karere twifuza. Twebwe icyo twifuza ni uko izi ngabo zose ziri ku mupaka wacu zigamije guhungabanya umutekano wacu n'umutekano w'abanyarwanda zava muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde muri kariya karere. Kuko nk'uko nabivuze izi ngabo zose uko twazivuze ziri ku mupaka wacu n'izivuye kure nko muri Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda kandi icyo bagamije ntabwo ari guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se umutekano wa Afurika y'Epfo ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu dusaba yuko izi ngabo zavanwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde maze turebe ukuntu twakongera kugirana umubano n'iterambere muri aka karere k'ibiyaga bigari.
Ko Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera avugana na M23 umutwe avuga ko ari umutwe w'iterabwoba bizagenda gute kugira ngo ashobore kuvugana nabo?
Ahubwo Perezida Tshisekedi ni ukorana n'umutwe w'iterabwoba ariwo FDLR kuko najya ngo mbibutse yuko FDLR yitwaga ALIR yashyizwe mu mitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001. Hanyuma rero icyo byo Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 yabivugaga kera bagifata bunagana none reba aho bageze ngira ngo igihe kirageze yuko Perezida Tshisekedi yumva ko nta igisubizo cy'intambara gishobora kurangiza iki kibazo burundu kwa ahubwo ari igisubizo cya politike kijya mu mizi y'ikibazo aricyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo kuba bahezwa kuba baravanywe mu byabo kuri mu Rwanda natwe dufite 100,000 by'impunzi baturutse muri kariya karere birukanywe na n'ingabo za Kongo ndetse na n'imitwe myinshi bakorana.
Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye.
Leta y'u Burundi iramagana ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ivuga ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanye n'umutwe wa FDLR mu gukora genocide mu ntara Kivu ya Ruguru aho barwanya umutwe wa M23. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Desire Hatungimana.
Mu gitondo cyo kuri uwa kabiri ari mu biro bikuru vya gisirikare asanzwe hari n'icicaro c'ubwo bushikiranganje Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushira umwaka w'2025. Mu kiganiro yaciye aho abamenyesha makuru Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi ariyamiriza ivyashikirijwe n'u Rwanda.
Bavuga yuko ari ukubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abenegihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha ngirango murabizi ko mwe n'izo mvugo zama zashikirijwe.
Ku ngengabitekerezo ya genocide igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imigwigwanya igihugu cy'u Rwanda nk'uko byarabishikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Alain Tribert Mutabazi avyamirira kure
ubwego bw'igisirikare bwo Burundi murazi kumwe n'abitunganijwe n'abarugize kandi icyo kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano aha rero twamesha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kwa 16/0 uyu mwaka ko basikare b'Abarundi bari kugwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo kamisi yose.
Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika ekambere no ku rwego mpuzamakungu ONU.
Iyo mvugo y'umushikiranganje Mutabazi irabeshuzwa na bamwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera hanze y'u Burundi. Pacifique ninahazwa rongo ishyirahamwe Fokode mu matohoza bakoze mu mugambi ndondeza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'Abarundi n'Uburundi itagaragara.
Turonka buri munsi abasirikare b'u Burundi batwandikira amagogo bafitiye muri Kongo batubwira ingene bariko barari ivyabo biriko biraribwa, batwandikira tubwira ingene bariko barapfa, batubwira akarenganyo bakoregwa kira munsi, batwandikira tubwira kwiyongwano batayitahura, banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera. Ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye, aba ofisiye, aba major, aba koronel, abaki usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika. Umuntu wamubwiye ko ajya muri Kongo agenda asezeye abazi ko agiye gupfa.
Igenekezo rya 31 kwezi kwa mbere uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi imbere y'abaserukira ibihugu vya mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano, akarere atamutekano kogira. Mwitangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri no wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, François Nyamoya umunyamanga mukuru amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye ashaka ko imvugo y'ibijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi imbere yo kuja muri Kongo. Muri MSD babona ko ibiganiro bitavangura n'abafasha ibigwanisho kugira abagwanya leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira yonyene irama yo kugarukana intwari bereye mu Burundi. Nayo ku basirikare b'Abarundi bariko batakaza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko atakibazo biteye kuko umusirikare wese aramusaguye ku rugamba canke ahandi hose hasanzwe hatekanijwe uko imiryango yabo ibimenyeshwa n'uko ifashwa. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda, umunyamakuru Theonest Nsengimana yasabye urukiko rukuru gutesha agaciro ibimenyetso bimushinja imikoranire ya hafi n'umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Paul Kagame. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Ibyo bimenyetso umunyamakuru Theonest Nsengimana asaba kutazaha agaciro bishingiye ku butumwa bugufi bwo ku rubuga rwa WhatsApp ubushinjacyaha bumuregesha ko yandikiranaga n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Bovuga ko umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho yasabaga Nsengimana gutambutsa ibiganiro ku binyamakuru bye. Umuyobozi wa Umubavu TV online na umubavu.com yabwiye umucamanza ko ibyo bimenyetso byafashwe bishyikirizwa urukiko mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana aburana haka n'ibyaha aregwa, akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri telefone y'uregwa ubushinjacyaha buvuga ko yari yaranditsemo izina rya Inkora Ivu, bisobanuye Inkora Mutima Ingabire Victoire Umuhoza. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ni itangazo ryanyujijwe ku bitangazamakuru bya Nsengimana rihamagarira abantu kwitabira umunsi wahariwe kuzirikana umunyapolitiki Ingabire uzwi nka Ingabire Day. Iri tangazo abamwunganira mu mategeko Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bavuze ko ridafite aho rihuriye no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi nka kimwe mu byaha aregwa. Bavuze ko ritagaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko Theoneste Nsengimana yagombaga kwifashishwa n'abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi mu gushyira mu bikorwa umugambi wo guteza intugunda muri rubanda. Uregwa yavuze ko kuba yaratawe muri yombi hataratambutsa ku binyamakuru bye umuhango wa Ingabire Day bitari kuba bibaye ubwa mbere atambutse ibyo biganiro. Yabwiye urukiko rukuru ko mu bumenyi afite ubutumwa aregwa kwandikirana na Ingabire bushobora guhindurirwa muri mudasobwa bityo ko bushobora no kwitirirwa buri wese. Yavuze ko ibyakozwe bitemewe mu rwego rw'amategeko. N'urubanza rwaranzwe no guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Nsengimana n'abacamanza. Uregwa yatse umwanya avuga ko ashaka gutanga icyifuzo no kugira icyo asaba. Nsengimana yavuze uko abona cyangwa yumva ibintu aho gutanga icyifuzo n'ubusabe ku mucamanza. Yavuze ko mu mboni y'ubushinjacyaha buburana budahagarariye inyungu za rubanda nk'uko byagombye kuba bigenda, ahubwo asanga buhagarariye inyungu za leta n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha vuba na bwangu yahise amwaka ijambo asaba abanyamategeko bamwunganira gukoresha umwanya usigaye bakagira icyo bavuga ku byo aburana. Nsengimana yahise avuga ko nabo batemerewe kugira icyo bavuga niba urukiko rumwatse ijambo. Yakomeje kuvuga adahawe ijambo mu majwi yo hasi kw'ibyo yashakaga kuvuga yabirangije. Urukiko rusaba umwanditsi kwandika ko uregwa rusuzuguye. Abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umwanya muto basohoka mu cyumba cy'urukiko kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Aho bagarukiye mu cyumba cy'urukiko bamusabiye ijambo kugira ngo agire ibyo akoraho ubugororangingo mu myiregurire ye. Umucamanza akomeza kwima ijambo. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana yibukije ko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza aho ububasha umucamanza bwo kwihanangiriza uregwa mu gihe ateza imvururu mu rukiko cyangwa akamwambura ijambo ari nabyo urukiko rwakoreye Nsengimana. Umunyamategeko Brice Bikotwa yabwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko Nsengimana yakoze ibyaha. Yabwiye urukiko rukuru ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha naho bigaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ku munyamakuru Theoneste Nsengimana, abanyamategeko bamwunganira babwiye urukiko ko nta gikorwa kigize icyaha kigaragazwa n'ubushinjacyaha ku byo burega Nsengimana. Umunyamategeko Felicien Ngashema yavuze ko uwo bunganira yari akwiye kubanza kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho guhita aregerwa urukiko. Yavuze ko ibikorwa aregwa bishingiye ku mwuga we w'itangazamakuru. Yabwiye urukiko ko Nsengimana atigeze ajya mu mutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Ubushinjacyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'impuha. Buvuga ko yari bwifashishwe n'abayoboke b'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Darufa Umurinzi akajya atangaza imigambi bwitamo ibisha. Abo baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku gitabo cy'umunyaserbia Popovich Silja cyitwa Blueprint for Revolution gikubiyemo amayeri cyangwa ingamba zo guhirika umunyagitugu ku butegetsi hatifashishijwe imbunda. Abamaze kwiregura bose ibyaha barabihakana. Hatahiwe bwana Sylvain Sibomana ariwe muhuzabikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatatu. Ehwa gihe ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi abarimu bo muri kaminuza y'igihugu bakomeje kureka akazi bakajya gushaka aho bahembwa neza. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abagera kuri 40 barasezeye. Abanyeshuri bafite impungenge ko amasomo ashobora guhagarara. Inkuru radio Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Intandaro yo guheba akazi muri kaminuza y'u Burundi haba ku bakozi basanzwe canke kubigisha na gashara kadafashe nkuko bivugwa na sendika abigisha biyo kaminuza y'u Burundi. Dr. Desire Niyuhire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi anarongoye iyo sindika aherutse kubisigurira Ijwi rya Amerika.
Sinagashahara ikintu bita umushahara ni ikintu kijanye n'ibyo ukora. Ntushobora gufata umwarimu wa kaminuza afise urupapuro rw'umutsindo rwa doktora aje ava mu bihugu bitandukanye aho ashobora kuba yahora aronka n'amahera aruta ayo aza guhemba ngaho ari munsi ayo yahora aronka ari umunyeshuri. Byinshi bihagaze ngaho umuntu afise urupapuro rwa doktora za guhemba miliyoni n'ijana muri University y'u Burundi munsi y'amadolari 200 ayo mahera utabuzi yuja ntarumwe yemera kuyakora.
Iryo genda ry'abakozi ba kaminuza ryatanguye kuva mu mwaka w'2020 ritera ryongereza umurindi nk'uko umuyobozi wa kaminuza bivuga mu rwandiko yarungikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mu mpera z'umwaka kweze w'2024 afatiye kubagira ku 118 bahebye akazi mu mwaka w'2024 harimo abigisha 41 udasimanirabona arongoye kaminuza yamenyesheje ku ico kibazo kigiye guhungabanya ibikorwa bya kaminuza hamwe atagikozwe vuba ibyo biranemezwa n'abanyeshuri nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko kubona babaho ubumenyi bahembwe n'ica nikize ariyo ntandaro yo guheba akazi
nagahombo cyane gose nko kuri kaminuza y'u Burundi kuko umwigisha wo kuri kaminuza y'u Burundi yigisha ikintu yigiye kandi hariho nabo usanga bagiye kugira ongere kuronka uyundi amusubirira ari ngorane
misanzwe umwarimu yari umuntu ategerezwa kubahwa muri byose kuko niwe agize ubuzima bw'igihugu mu bihugu cyateye usanga umwarimu ari wahembwa amahera anyene akwiye neza ubwabo ngaha mu gihugu babashira hasi
abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi baheba akazi baja gukorera yandi mashirahamwe akorera mu gihugu imbere canke mu makungu yabo bahereza umushahara ufadika Professeur Désiré Niyuhire anarongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi afatira kukunu amakaminuza yo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko afata abakozi bayo
ryo sinzi ko bategetse barahaguka ngo barabe bavyige barabingana icabwenge zabo zigarukana kuzigarukana no kuzishira ku rugero zitegerezwa kuja kukibagiye bahembwa amahera meza muri Kongo abarimo bahemba kuva ku 2000 gushika ku 3500 z'amadolari mu Rwanda naragerageje kurabasanga turese ubundi burusha bafise tutanabuhare turamushahara gusa tusanga baregereza amahera 3000 z'amadolari
Mu rwandiko umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yarungikiye umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi ntiyatomoye igituma abo bakozi b'ikigarongoye bakura meza ubwo rwandiko rwo kwa 16 kwezi kwa 12 umwaka weze w'2024 rukavuga ko mu mwaka w'2020 hahebye abagera kuri 18 harimo umwigisha umwe gusa mu 2021 bari 25 mu mwaka w'2022 naho bakaba bari 27 iryo kete nyene heritomo kwa baheba kazi kaminuza y'u Burundi ku bwinsha rabagabo odasimanirabona akavuga ko kwijana na 18 bagiye muri uwo mwaka w'2024 abagabo barenga 90 ibyo guheba kazi byaheruka kuba mu mwaka w'1993 kubera umutekano muke warangwa mu bigo by'iyo kaminuza uwo nawo wari waturutse kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu n'ubundi bwicanyi bwagiye burarandagata mu gihugu cyose si muri kaminuza y'u Burundi honyene abahakorera babenyesha ko agahembo bahabwa buri kwezi ari ntica nikize no mu bindi bisata nuko nkuko bimenyeshwa n'amahuriro y'amasendika y'abakozi ba leta ko sibu na CSB Celestin Sabyimana arongoye runani ko sibu
ubwo rwandiko nubwo kumenyesha yuko twe duserukira abakozi bose badutura ingorane yuko ubu ibintu cyane cyane by'ibiciro byananiranye badashobora kubaho muri ubwo rwandiko twerekanye buhoro buhoro ingena umukozi asanzwe wo hagati afise umuryango afise umukenyezi n'abana bane kugira ashobore kubaho uburyo bukenewe amahera kenewe twabyerekanye muri ubwo rwandiko birashika hafi miliyoni 2,800,000 hafi rero ivyo rero nibintu novuga bimwe bavuga mu France minimum yo kubaho ni ku kwezi hanyuma rero urumva gupanga vyananiranye dusazwe tuzi nkaha mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara byo hagati mu gihugu abarenga 80% b'abanyagihugu bahaba barapanze hose hose ugenda ubazi barade
Abahurikiye mu masendika y'abakozi co kimwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi bagasaba ko leta yotunganya vuba inama n'ukokoma yo kurabira hamwe icokorwa mu bijanye no gutunganya gushasha imishahara n'ibiciro ibihuha bitarahuhuka.
Urakoze Thierry Vendayishimiye hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Dusangira ijambo dusha ijwi ry'Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere.